Simon Veriza, ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25, 31 na 41, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri @ radio yacu voa@.com. Kwamze neza nshuti mese muduteze amatwi mu kumwe na Fideni Yongabo, ije nyobo ibiganiro byo muri iki gitondo, abaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 31 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, ejo ku munsi wa gatanu mu Rwanda habaye ibirori byo gushimira ikono ku masezerano y'imihigo y'inzego zitandukanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Umukuru w'u Rwanda yasabye abo biraba ko bategerezwa gusenyera ku mugozi umwe mu ntumbero yo gushyira ku iterambere rirama. Ikigali ni inkuru yateguwe na Eric Bagirubusa.
N'imihigo yashyizweho imikono n'uturere twose tugize u Rwanda, bimwe mu bigo bya leta bikomeye, intara n'umujyi wa Kigali na za minisiteri, bitandukanye n'indi myaka yabanje. Uyu muhango wabereye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda, kandi ukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho abategetsi bakoreshaga za mudasobwa batiriwe bahura na Perezida wa Repubulika, nawe agahita abibona mu buryo bw'ikoranabuhanga. Byose ni mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Mu ijambo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku bari bateraniye muri uwo muhango wo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo yo mu mwaka w'2020-2021, yatinze cyane ku mikorere yita kwidahwitse y'abagombye gufasha umuturage gutera imbere.
Abanyarwanda kugira ngo babahe serivisi zimwe zizwe, nta kintu bagomba kwishyura. Barakwishyuye kera, Abanyarwanda barishyuye, kuko Abanyarwanda niho bishyura imisoro. Iyo bishyura imisoro tuvanamo amikoro yo guhemba abatanga kwifu batanga serivisi. Kuko barakwishyuye, urajya kongera kubasaba amafaranga yandiye kugira ngo cyangwa kubakerereza kugira ngo.
Iyi mihigo yo mu mwaka w'2020-2021 ishyizweho imikono nyuma y'imyaka ibiri yarahagaritswe Perezida Kagame mu mwaka w'2018, ubwo hari hitezwe ko habaho umuhango wo guhiga ku mwaka ukurikira. Hanarebwe ko umwaka wari wabanje wagenze yabihagaritse igitaraganya. Kuri ubu yasobanuye ko bitasubizaga ibibazo by'abaturage kuri we, ngo byasaga n'ibintu biri aho bitagira icyo bifasha.
Imihigo iragenda, ibi bintu biri aho, umuntu ikorera ibyo ashatse, yivugira ibyo ashatse, akaza abanje kubaha amanota ntibamenye n'icyo bayabahera. Ushize rwose bagiye kubishyiraho no kuntumira ngo ndabahakanya, nawe ntabwo njye ndibuze kuza mu mihigo imeze icyo mwe mugende muyikore. Ntabwo nzajya njya hariya mu mihigo abantu baze babeshye, barabeshye, namwe mwaragiye barababeshya muremera kujya ho bikaba ibintu by'umugenzo gusa bidafite ikintu tubivanamo. Ndabona ntabwo ibyo nyibije imihigo ariko nayumvaga, ntabwo ari byo, ntabwo ndi bujyemo. Ariko ngira ngo ni byiza ko hari ibyagiye bikosoka, hari n'ibindi bigikeneye gukosorwa.
Ku bigomba kuzitabwaho cyane ni ukuzibanda ku gukemura ibibazo bigendanye n'imiturire myiza, imibereho myiza y'abaturage, ndetse no guhangana n'ikibazo cy'abatagira akazi mu Rwanda. Bwana Yusufu Murangu ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare atanga isura rusange ku kibazo cy'imirimo mu Rwanda, yavuze ko kubera icyorezo COVID-19 igihe hari hariho gukaza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, byibura imirimo isaga 1,900 idashingiye ku buhinzi yose yatakaye, ariko aho habereyeho koroshya ingamba haboneka indi mirimo isaga 500,000.
Ariko kandi hari n'izindi nzego nyinshi cyane z'ubukungu n'ubucuruzi aho imirimo itarongera gukora neza, ku buryo hari icyizere ko byose nifunguka n'indi mirimo myinshi izaboneka.
Muri uyu muhango Perezida Kagame yongeye kwihanangiriza abategeka uturere duhana imbibe n'ibindi bihugu bituranyi, ndetse n'urwego rw'abikorera ko bagombye kwita ku baturage. Avuga ko bidakwiye ko baguma kwambuka imipaka bajya gusaba serivisi mu baturanyi.
Nta bintu byose umuntu ugiye kugura ikibiriti aragomba kwambuka umupaka, ushaka kugura amazi yo kunywa arategereza ava hakurya y'umupaka aje hano, kandi hano twitwa mu dufite indasitiri zikora ibyo byose. Ntabwo ari byo. Mwebwe ngira ngo mu miterere yacu no mu myumvire yacu na politiki yacu twari dukwiye kuba turi isoko ry'abaturanyi, ahubwo ari twabaza gushakamo. Njye niyo politiki numvaga twari tugiye tugenderaho, cyangwa numvaga dusa tugenderaho.
Ikindi Perezida Kagame yongeye kunenga cyane n'abategetsi baca abandi intege cyane baba bazi bashya mu kazi bavuye mu mahanga ibakavuga ko bidakwiye ku bantu bifuza gutera imbere. Gahunda y'imihigo ubusanzwe ifatwa nk'umusemburo wo kwihutisha iterambere ry'igihugu iyo bikozwe neza. Kuva gahunda yo gukorera ku mihigo yatangira mu Rwanda imyaka 14 yihiritse, imibare y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere igaragaza ko abaturage bashima imitangire ya serivisi muri rusange ku mpuzandengo ya 71.3%, bakishimira uruhare rwabo mu mitangire ya serivisi kuri 77.12%. Ari ku rwego RGB rukavuga ko abaturage bakomeje kugaragaza ko basiragizwa mu nzego zitandukanye zakabahaye serivisi n'ibindi. Ni mu gihe intumbero ya Leta y'u Rwanda mu myaka 20 ishize ari ukugira imiyoborere ishingiye ku muturage kandi ikagira ikihindura ku mibereho ye. Uko bigaragara ku rutonde rw'uturere uko twabashije kwesa imihigo ya 2019-2020, akarere ka Nyaruguru ko mu majyepfo y'u Rwanda kaje ku isonga n'amanota 84%, mu gihe akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko kari ku mwanya wa 30 n'amanota 50%. Bagira ubusabe bw'ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Akanama gashinzwe amatora muri Uganda kavuga ko abakandida 10 aribo bujuje ibyangombwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu matora azoba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Kwiyamamaza kuzotangura mu ndwi itaha. Inkuru y'Idonido yateguwe na Ignatius Rahizi ari muri Uganda.
Mu bakandida 10 bagiye guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu harimo Perezida Yoweri Museveni uherutse guhindura amazina ye akongeraho irya butaburwa kandi akaba amaze imyaka 35 ku butegetsi. Abandi ni wahoze akuriye igisirikare cya Uganda akaba ahagarariye ishaka ritavuganwe n'ubutegetsi rya ANT General Mugisha Muntu, wahoze akuriye ishami ry'iperereza rya gisirikare General Henry Tumukunde wiyamamaje ku giti cye hamwe n'umuhanzi w'icyamamare mu karere Robert Chaguranyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Bobby Wine ariko akaba yarahindutse umunyapolitike agashinga n'ishaka rya NUP. Igitandukanye n'andi matora abaye muri iki gihugu kumara imyaka 20 ishize ni uko utiyamamaza k'umunyapolitike w'icyamamare utavuga rumwe n'ubutegetsi w'ishaka rya FDC Colonel Kiza Besigye. Uyu azwiho kuba yarahanganye na Perezida Museveni mu matora inshuro enye, Perezida Museveni amutsindishaho amajwi make ariko we akavuga ko bamwiba amajwi. Ishaka rya Kiza Besigye FDC ubu rigiye guhagararirwa na Patrick Amuriat ukomoka mu majyaruguru y'igihugu. Kwandikwa ku mugaragaro kw'abanyapolitiki mbere y'uko batangira kuzenguruka igihugu cyose biyamamaza bizaba ku munsi wa mbere n'uwa kabiri by'icumweru gitaha. Ariko abakandida banenze amabwiriza y'akanama gashinzwe gutegura amatora ababuza kuzaherekezwa na bamwe mu bayoboke babo ku kibuga bazandikirwaho cyangwa kwita mu bikorwa bishobora guhuza abantu benshi ko abazarenga kuri aya mabwiriza bazahagarikwa n'igipolisi. Kurikije bamwe muri abanyapolitike, aya nama nanize arimo kubashyirirwaho n'ubutegetsi kugira ngo abatavuga rumwe nabwo baterekana ko bafite ababashyigikiye benshi. Generali Mugisha Muntu ni umukandida w'ishaka Alliance for National Transformation ANT.
Of course some of the don'ts are stupid guidelines, but we will measure.
Ati amwe muri aya mabwiriza nta gakira afite, ariko tuzasuzuma ibyo tuzakurikiza n'ibyo tuzirengagiza. Ikintu nyamukuru kuri uwo munsi ni ukwandikwa kuba umukandida, kuko ibyo ari byo byose hari ibintu tutazashobora gushyira ku murongo mbere y'uko tugera ku butegetsi, kuko tuzi imiterere y'abantu bayobora iki gihugu ni abantu b'ibihubutsi. General Mugisha Muntu yunganiwe n'undi munyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi w'ishaka FDC Patrick Amuriat uvuga ko amabwiriza y'akanama gashinzwe amatora anyuranyije n'itegeko nshinga yuko bo nk'ishaka batazayubahiriza.
I know that some of the restrictions that have been imposed by the Electoral Commission are just illegal.
Nzi neza yuko amwe muri aya mabwiriza anyuranyije n'amategeko, kandi iki ni kimwe mu bintu duhora duhanganye nacyo muri ubu butegetsi bw'igitugu. Icyo tutazihanganira muri aya matora guhera no kuwa kabiri bwo tuzandikwa ni ukutemera ko uburenganzira bwacu bukandamizwa.
We will not allow our rights to be violated.
Nyamara ariko umuvugizi w'akanama gashinzwe gutegura amatora Paul Bukenya yabwiye Ijwi rya Amerika yuko amabwiriza batanze ari mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hamwe n'izindi ngaruka zaterwa n'umwuzure w'abantu ku kibuga bazandikiraho abo bakandida.
So if you are to allow everyone to come with a
ati ababa kandida bafite abayoboke muri Uganda yose ugize ngo burumwe aze n'abamushyigikiye byatera kavuyo aho uwo muhango uzabera ndetse no mu mihanda y'umujyi kandi abayoboke b'abakandida batandukanye bashobora gukozanyamo bahuriye mu mihanda. Ibi kandi bigendereye no kurinda abantu icyorezo cya COVID-19 kuko umwuzuro w'abantu ushobora gutuma icyorezo gikwirakwira vuba. Aya mabwiriza areba buri mukandida wese hatitawe kwishaka ahagarariye.
Irrespective of their political party affiliation.
Umuvugizi w'ishyaka riri ku butegetsi NRM Rogers Murindwa we yabwiye Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefoni yuko biteguye kubahiriza amabwiriza yose akanama gashinzwe gutegura amatora kabahaye. Anavuga ko umukandida wabo Perezida Yoweri Gutahaburwa Museveni aziyandikisha ku wa mbere tariki ebyiri. Abakandida bose uko ari 10 bategejwe gutanga impapuro zabo zibasabwa nako kanama gashinzwe amatora ku wa mbere no kwa kabiri w'icumi gitaha mbere y'uko bemererwa kwiyamamaza. Abantu bagira kuri 88 nibo bari barasabye kwiyamamaza ariko abujuje ibyangombwa birimo imikono y'abantu 100 bakomoka mu ntara 98 za Uganda bemerewe kuziyandikisha muri iyo minsi 2 n'icumi bonyine. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turagushimiye Ignatius. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abanyagihugu bo muri commune Giharo mu ntara ya Rutana barinubira ubucamanza bavuga ko budindiza imanza zabo. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Desire Tungimana.
Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri commune Giharo bidoga bavuga ko imanza ziri muri sentare ziteba gucibwa. Abanyagihugu bavuga ko ahanini ari imanza z'amatongo. Uyu ni umwe muri abanyagihugu avuga ko haheze umwaka urenga bituye sentare y'intango ya commune Giharo ariko kabatacyo irashikiriza kubijanye n'ugo rubanza.
Iyi sentare ya Giharo twahaye turirana naratuhohotiye twebwe hari mu kirimo cy'umuhesi twa turi Tanzania mbere ubwa mbere na mbere twarimo tubakurikira mitongo by'umuryango mukata tunazanye mu muryango tinavemo ntidusangiye umuryango tubabishimira noneho rero tuvukana yitwa kari mukuru w'uyu acha agomba gusigikira muyomba wiwe natwe tukaburana tuvuga yuko usigikire muyomba wawe mukwishyire mujyane ntiwatugomba urogaruke turateba muri urubanza twaruhereye mwakuyu mukwicenda none tugeze mu kwishyura umwaka n'ukwezi nta nyinshi turapana.
Ibice 90% by'abanyagihugu bakaba batunzwe n'uburimyi mu Burundi. Ikimaze kwibonekeza nuko ingorane z'amatongo ziri mu bikwega indyane mu kibano kugeza naho bamwe bicana. Kubw'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguza umwaka w'ubutungane umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 itariki 2 z'ukwezi kw'icumi mu ngoro y'amakoraniro i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Yasabye abacamanza kutadindiza imanza mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi mu banyagihugu.
Abacamanza rero nabo bamwe bagavye bacimanza kare kandi bakwekeza amategeko bongere bihutire kuzishyira mu ngiro kugira ngo bagwanye agatima ko kuyihanira cyangwa ko kuyihora. Erega ubucamanza ariko rwego rwa mbere rukingira agateka kazi na muntu bimwe bidaseswa.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu avuze ibyo mu ntwaro bavuga ko baciye bafata iya mbere mu kwitaho mu gutunganiriza abanyagihugu bivanye n'aho ubushobozi bwabo bugarukira. Eric Ntirampeba ni mustanteri wa commune Rutana.
Aho nyine ico bayo alivumereye natwe duca dufata iya mbere tugaca duhimiriza abaja bajejwe intwaro tukabwira abakuru imitumba nabo bagaca babwira abaja batanu batowe nabo bagaca babivuga ku mutumba reka natwebwe turi mu nama dukoresha ku mitumba turababwira yuko ikitameze neza kibari ku mutumba n'ico abantu bapfuye bavye batanu be n'abandi bizirikwa ku mutumba banza bakaja hamwe bakabatunganiriza kenshi usanga hari igihe ibintu byoroshye cyane kuko bobo ku mutumba nibo baba bazi ingorane zishobora kuri uwo mutumba.
Ariko abajejwe intwaro nabone baratungwa gatoke ko rimwe na rimwe bakora akazi k'ubutungane batabire kuri yo n'amategeko bakagira ko bagahohotera abanyagihugu. Uyu n'uyundi munyagihugu wo muri commune Giharo yavuganye n'isoko ryacu.
Uko maze guhonyanga gateka kazi na muntu kwitongo rya kavukire ukazagirika ngo ni babomorinje tusanga mengu munyagihugu arahohotera amagambo ni mesi dufise harya twanka kubivuga gusa naha handi hoho guhera kuri mukuru wo gatsimbire murabona ho ndi gure sentari satura munyaka cimbira kongera hoza gusatura kandi
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye intumbero yo kubaka igihugu kirangwa n'amategeko abicishije mu gukomeza ubutungane. Kubwivyo abanyagihugu bo muri commune Giharo bamusaba ko yoshira mu ngiro iryo hangiro atamwana n'ikinono
umuntu cyose abareye ko intambye iyo itanisha nkozi aha yuho bidukorere nk'iko nyene hahayi bitwiruhangira mu mwene gihugu gira yuho ibintu by'akarenganyo bihave kugira umuntu wabituye bamumvirize neza ya yuho ibintu by'imanza bize mu ngiro uko muri ibi bihe nta mwana n'ikinono nta muntu wose akorera inda yiwe n'abana biwe urubyaro rwiwe kugira babeho kugira abantu nk'icyo barya niko baza kwiga isuri kugira bene bave ku isuri baronka cyo barya cyo barakoze.
Abahinga mu bijanye n'itunganywa ry'amatongo berekana ko ingorane z'amatongo mu Burundi ziva kwigwirirana ry'abantu hamwe n'ingwano zituma haba abahunga hagati mu gihugu hamwe n'abahunguka bava hanze yacu bakabona ko leta ikwiye guhagurukira ikibazo cy'amatongo mu buryo bw'umwihariko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo bundi kuwa gatatu hashize Ministeri y'ubucamanza y'u Burundi yatangije gahunda yo kurangiza imanza zose zadindiye no gushyira mu bikorwa izaciwe zitarashyirwa mu ngiro. Iyi gahunda izamara ukwezi izakorerwa mu ntara zose z'igihugu. Inkuru irambuye turayigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Isekeze ubushikiranganje bw'ubutungane bwise iryo gutunganiriza barenganijwe ryatanguye kuri uyu wa gatatu rizobera mu ntara zose z'igihugu. Umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yaritangurije icese ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura kuri uyu wa gatatu rikaba rizomara ukwezi kose nk'uko yabivuze. Muri icyo kiringo abacamanza n'abashikirizamanza bazokwishikira ku rubuga ahari amatati canke mu mabohero atandukanye kugira ngo bumvirize abegwa n'amadosiye azobariko arasubirwamo nkuko bwo bushikiranganje bubivuga. Ikindi nuko abacamanza bazokwakira inzandiko nshasha muri dosiye kanaka canke ivyabona bishobora gutuma igihano cafashwe gihinduka canke urubanza rugasubirwamo rwose. Umushikiranganje w'ubutungane arizeza ko imanza zitari nke zatevye zizokugwa mu nzira.
Mu ntumbero yo gufasha abenegihugu kwegera ubutungane, ubushikiranganji bw'ubutungane buri n'iteka ryo kumenyesha abenegihugu bose babwituye basaba isubirwamo canke ifutwa ry'imanza z'amatati isekeza ryo kumviriza no gutunganiriza abegwa n'izo manza bose. Ubushikiranganji bw'ubutungane usavye abajejwe ico gikorwa kukirangurana umwete n'ubwira ugahamagarira abegwa n'izo manza bose kwitabira iryo sekeza no korohereza abazoba bariko barabatunganiriza. Usavye abajejwe intwaro kuzofasha kugira ngo iryo sekeza rizogende neza. Ni harambe ubutungane kuri bose.
Iryo sekeza rimaze gutanguzwa icetse amashyirahamwe yigenga yitaho ineza y'abanyororo n'agateka kazi na muntu yagize icyo arivuga ko rimwe muri ayo mashyirahamwe akate Burundi ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rirashimishwa n'iryo sekeza. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri akate Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari igikorwa kije hageze kandi kirindiranywe igishika cinshi n'abituye ubutungane ariko bataratunganirizwa.
Turashima isekeza umushikiranganji w'ubutungane yatanguje yuko imanza z'abasavye ko imanza zabo zosubirwamwo biciye mu bushikiranganji ibyo bita revizio ko bozikura mu nzira amadosiye baba bafise kandi turazi ko atari make kuko ubwo buryo bwirukira abantu batari bake kandi imanza ugasanga zirateba cyane mu bushikiranganji. Turamaze kubona ko uyu mushikiranganji afise yerekana ko afise umwete mu gukora mu magishikira mabanga yatangura guhimiriza abacamanza ko bonyarutsa cyane cyane kwa abacamanza bafite amadosiye y'imanza z'ibyaha kugira ngo abanyororo babacire imanza n'ingoga ari abashobora gukwezwa bahezwe arashobora kurongera ikigongo cy'umukuru w'igihugu cyane abaheraheza iminyororo kugira ngo abanyororo bagabanuke cyane mu mabohero n'abujya bigaragara ko yarengewe.
Naho biruko ayo mashyirahamwe abona ko hari umugwi w'abanyororo usa n'uwibagiwe atanga akarorero k'abanyororo barenga amajanendwi bafungiwe ibyaha bya politike bahawe ikigongo cy'umukuru w'igihugu canke barangije ibihano byabo ariko bakaba bamaze umwaka urenga batararekugwa asaba ko nabo batokwibagirwa muri iryo sekeza.
Aho bari guhera ko si bo ariko barashyira imbere kuko hari abadasaba yuko izo manza zobanza gusubizwa mu byo gusubiramo canke mu iyungururizo mu gihe baba barejejwe n'ubutungane cyangwa barahejeje iminyororo yabo abo bateza guca basohoka. Aha twavuga nk'abakurikiranwa ku byaha bifitaniye isano na politiki hari abanyororo benshi bamaze igihe kinini bo barunguruje imanza zabo ariko gushika n'ubu boneka yuko amasezerano atari karabitaho nicyo gihe haba iryo himirizwa ry'abaheraheza imanza bafise abonye ugasanga ntibagiyemo. Aho rero ntituvuze abejejwe n'ubutungane abahejeje iminyororo yabo n'ubu bakiri mu mabohero atandukanye mu gihugu nagerageze atunganiriza abanyororo bariko bararenganywa.
Ubushikiranganje bw'ubutungane burahumuriza ayo mashyirahamwe ko ab'imanza zabo zatevye bazorenganurwa mu kiringo c'ukwezi gyusekeza rizomara. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Icyiciro cya gatatu cy'impunzi z'Abarundi kigizwe n'abantu 296 bari mu nkambi ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratahutse basubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi ejo bundi kwa gatatu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bishimye cyane nimaze umwaka n'amezi atanu mu rupango mu Kavimvira ako no munsi ngiye na dosiye yanjye yubuka gusura mu gihe cy'icyanya cy'amavuko ngo mwaka n'amezi ngiye maze ngaha anya maze ubona ibyago byinshi cyane ndagwara nkaje kwa muganga nakoze ishuri agwa ntagiye kwa muganga niba ntuye kwa muganga ameze imiti tambure tameze neza cyane imvura zakaye ntakize ndishye ndakinye gose kwa nifuje nise mu gihe cy'amavuko kandi imyaka nimaze nimishye naho nyamwe cy'icyanya cy'amavuko vraiment ababyeyi banjye bari Burundi ntibazi ko mpaye nuko ntagihari nino muri aba telefone ari mfise nubwo ntibazi ko ngiye mu Burundi batakumana gusanze ngize muhira ariko nagiye ngo ntashe muhira vyo ndari nani basigaye ngamukavimbira cyane bavise ingora nimutagiye kungana ariko barabandika ngamukavimbira ariko amafaranga ngamukavimbira ariko bakwandika uco mbwira umurevi jo bwira amafaranga ngamukavimbira yirwa mu igaravie yirwa ja kurimirana yagenda gusega mu mihana y'abakongomani abakongomani bakadutuka bakagira gute mu Burundi mwahunze ubundi umuvyo muza kurandika muri Kongo nukuri ninjye ndeza ngaha anya mukavimbira zirarenze nemwe uzi ubukoko bungire guzi ubukoko niworaba nabo bugari bwobwo burarura niworaba kabisa
kuba mvuye ngaha n'inkimana yonye nibikoze je nsizije nabikoze ko nabagenzi banje baracamerewe nabi nyuma nayimbayeho nabi nayimbayeho nabi ku buzima bwo kugumanza kwikora amagaravie ubuzima bwo kujya mu murima kugirane ariho nkabamwe bamwe tutamenyereye kuvunika cyane kugirane ariko n'ubuzima buvunye magerageze vraiment jewe ndagiye ariko ntaho nsize bene data aho basigaye ni ahantu habi cyane abana barono naho impande y'amasari biki ntibaharinganiza kuvugwa ntibabavura kiriya kintu cyose umva ntibabaraba indya zo babagaburira ni nk'ingurube.
Icyo nishimye kusubira mu iwacu mu gihugu kwanza ni imyaka myinshi navukiye hanze y'igihugu numvise kushima kusubira iwacu mu Burundi iyo babyeyi banje bavuze kwa hiyo nishimye cyane kubona ko nabo basigaye ngaha bo batokera baja mu makambi ahubwo botera baja mu gihugu cyabo kuko tuze kuba kikiha igihugu cyacu cyatwibarise kuriko kuba ngo uje kungo umje mu makambi kandi igihugu cyacu cyanyu kiguhamagara si cyiza batujani watu gusa ni tugire Burundi cyo twifuza hari abatagira aho baba baduhe leta n'umuvyeyi baduhe aho tuba bajye bafise aho baba baduha amabati babasanurire kuko barahangayiza kuko imyaka ni nyinshi bari hanze batari mu gihugu
maze umwaka n'amezi ane ndi ngaha abana ntibiga babaye mayibobo abana nta kintu baronka kibafasha nukuguma ngaho gusa bajye ubugari bwa bigore na bwene bwaboze buri mwinyo bahaguma bahara umwana ashora mundwe akagenda kwa muganga inshuro zine ugenda uvayo ntacure nkuri bubahe bakuririrako ibadutabare natwe badukure ngaho turarushe vraiment turarushe badutabare natwe dusubire mu gihugu cyacu cyatwibarutse dusangira kabisa nagahiye turi mu Burundi abana basubire ku mashuri nibo kazoza kaje kubera ndabona nka jewe sinize nkabona ngumwe ngaho mu makambi nta kintu ndi bube nzokwimarira ariko umwana wanje ni aja kwishure hari gezo na wazo wa Burundi bgezo akagira ica marira ibadutabaye natwe badukure ngaho batujane murakoze muzo bamukoze kabisa.
Bakunze baradijwe ijya America mutuye mu burasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 Nao kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika noneho tunyarukire muri Tanzania aho leta yabujije abarundi batuye inkambi z'impunzi za Nyarugusu, Nduta na Mutenderi gutera ibihingwa bikura bijya hejuru nk'ibigori, imyumbati n'urutoki. Ivuga ko bishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yasuye inkambi ya Nyarugusu maze adutegurira inkuru ikurikira.
Mukahise impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zamaze merewe kurima ibiterwa bitandukanye mu masambu mato mato yegereye imihana yabo. Ibyo biterwa byafasha cyane gukabukanya ibiribwa baronswa. Bamwe mu bahaye ikiganiro igihe Amerika aha batubwira ibyo babugijwe.
Twumvise ko bavuye gutera ibiharage, imyumbati, ibigori.
Ego kwiringa amo muri iyi nkambi bashobora gutera ibiterwa bitandukanye.
Ibigori tugatera udukoti tugatera no turengarenga.
Izo mpunzi zivuga yuko ibyo biterwa byahora bibafasha cyane cyane mu gukabukanya ubugari n'ubushaza baronswa minsi yose.
Eka nk'ibigori turabye twabitera nyine kugira ngo turabe ko tworonke cyo gushira mu ziko kobera tutajya mu giha kurimayo cyane kuko turonka agahera ko kukigura. Igikoti nacyo twagitera kugira ngo turonka akasombe isambu kugira ngo twongereze amaraso nuko turengarenga nyine kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi tukaca duhindura rero uko tubogaboga.
Ibitego byadufasha cyane kuko nk'imyumbati sintwarima ngo twimbure imyumbati kuko nta kimera ariko kandi twasoma udusombe tukadufasha kuko abana ntorufasha bugaboga twadufasha cyane. Ibigori nabyo nta mwimbu twaronka twimbura tukaba ngo turashyira mu bigega cyane twabijyanye ariko byadusahiza kumuntu akaronka utwo yose mu gihe atari twese dushyira kuronka amara kujya kugura ibigori mu isoko byadufasha cyane.
Ibigori byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ibyo kwimbura ariko umuntu yarondera two kujya kugira ngo harabe yuko yoza aribukiriza k'i Burundi cyanke iyo ntuze iyo myumbati twaronka agasombe cyanke twaterwa udusogoro tukaza turakaba n'izi njya baduhanga kuko injya ya minsi yose ari igihe usanga yakugamiye mu kanwa tukavanga kugira ngo tureke ko twagarura amapeti.
Umutekano muke ni kimwe mu mpamvu zitumye abarongozi b'inkambi bashyiraho iyo ngingo yo kubuza impunzi kurima. Bivugwa yuko abakozi ba nabi byoborohera kwinyegeza muri ibyo biterwa.
Uko bavuga yuko ari umutekano muke kuko mu bihe bihitiye harabaye ibintu by'ubusumasuma ariko tujye tugiye kuraba si ukuvuga ngo nubwo busuma bwahabaye hari ibigori bisoya cyanke ibyo bikotikoti ahubwo hari muci. Sinzi rero yuko mu gihe mumva ariho abasuma bazoca bagwira kandi buca ariho habaye ubusuma kumva cyane
kumva bavuga yuko ari kumva z'umutekano muke yuko abasoma bavyinyegezamwe.
Umukuru w'igipolisi cya Tanzania Simon Siro yarakoze urugendo mu nkambi ya Nyarugusu. Mu rugendo rwiwe yagabishije ko igipolisi kigiye gukora isakwa rinini ry'abagizi ba nabi mu nkambi za Nyarugusu, Mutenderi hamwe na Nduta no mu ntara yose ya Kigoma. Yavuze yuko iyo ngingo ifashwe kubera ibitero by'abakozi ba nabi bakoresha inkoho biboneka yuko biriko biriyongera mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro.